Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese mbahikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Cyangwa ubushyitsi imbere ni bene wabo bene wabo barundi, kuko ubuhumye biraboneka yuko abarundi bahaze ibintu by'amacyakubiri, ibintu by'intwaro bidaciye mu matora, ibintu byo gushaka gukoresha igikenyi, inkoho n'ibindi, ibyo barabiboneka atacyo bimaze.
Sinzi aho bihagaze yuko mbere ngo ibyo bibazo byose harabaye intumwa zikomeye muri iki gihugu umwaka uheze. Nta n'umwe murazi yuko haje umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi nta nyishu yaje gutora.
Abo ni Profesori Paul Nkunzimana na Profesori Deogratias Nkinahamira bavuga ku mishyikirano y'Abarundi izatangira kuri uyu wa kane Arusha mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru hamwe n'ibindi twabateguriye turaza kubagezaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru rero yerekeye Uburundi, igifungo cy'imyaka 10 ni hazabu y'amafaranga miliyoni 2 cyaciriwe umugabo uturuka mu Kamenge mu mujyi wa Bujumbura. Yafatanywe imbunda yo mu bwoko bwa pistole. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Muri urwo rubanza rwabaye ikibiriraho muri senare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Ruigi, abagirizwa barengutse ari abagabo babiri. Niyongabo Claver wagirizwa mukuru, hamwe na Bizimana Desire umudereva w'imodoka yo mu bwoko bwa Probox ifite imparati inimero IA 78 99, ari nayo yari mwabo bagabo bafatanywe inko. Bose uko ari babiri nta n'umwe yarase umushingwamanza amwunganira. Umushikirizamanza yagirije Niyongabo Claver ko kuri uyu wa 12 Ruhuma ku munsi w'Imana uno mwaka turimwo yafatanywe itonga ahitwa Imuriza muri komine ya Butaganzo mu ntara ya Ruigi. Afisi nkoyo yo mu bwoko bw'ibastora Bizimana Desire umushikiriza manza yamwagirije ko yifadikanije n'inko z'ikibi igenda ni nkoho. Niyo Ngabo Claver yavuze ko iyo nkoyo yagirizwa atazi umuntu yashize muri iyo modoka. Umushoferi Bizimana Desire yavuze ko Claver yamusanze ugituro kiri mu Kamenge yo mu gisagara cha Bujumbura, amubwira ko mukota ku munsi 1600. Bizimana Desire yabwiye sentare ko mu gihe baduga bavi Bujumbura bari kumwe n'undi mugabo yari kumwe na Claver Niyo Ngabo, ariko atashoboye kumenya uwo ari we. Uwo mugabo yarashoboye gutoroka igipolisi akubita ikorosi nyuma y'ibariyeri y'abapolisi baca baraburira irengero ryiwe. Sentare yabajije Niyo Ngabo Claver gutanga umwidondoro uwo muntu yatorotse igipolisi, ariko ico kibazo yararengwa kucishura akavuga ko batari bazinanye. Sentare yongeye kubaza Niyo Ngabo Claver iyo urugendo rwiwe rwari kurangirira, yishura ko yaragiye muri komine ya Nyabitsinda mu ntara ya Ruigi kurangura inzahabu. Ni nyishu yazanye amakenga menshi mu bacamanza bari bashashe muri iyo sentare, kuko urugendo yagize yaciye mu nzira iteye amakenga. Ageze ku ikaburimbo rya komini Taba ahitwa mu Gihamagara ni mu ntara ya Gitega, yavuye mu ikaburimbo afata ibarabara ryivu risa naho ryahebwe aduga ahitwa Imugege, agaruka guserukira muri zone ya Muriza muri komine ya Butaganzo ari naho yafatiwe. Umushikiriza manza yabwiye sentare ko iyo nzira baciyemwo izigura bagati ikaburimbo rigenda rirashe vyerekana ko bari bafise ico biyotsa ku igipolisi ca canosa makuru, avuga ko iyo modoka yari itwaye ibigwanisho. Umushikiriza manza yongeye yabwira sentare ko agifatwa n'igipolisi. Niyo Ngabo Claver yavuze ko ari intwazangabo yo mu gipolisi akorera mu buyobozi bukuru bw'igipolisi Bujumbura, acabereka n'inkoho y'ibastora nk'icemezo ko ari intwazangabo. Kwinyamirama bimaze kumuhati ibibazo yavuye avuga ko ari umudandaza. Niyo Ngabo Claver yahakanye ivyo birego vy'umushikiriza manza ko yabanje kwiyita intwazangabo mu gipolisi c'u Burundi, ariko ananirwa kuvuga mwene iyo nkoho yafatanye. Aho ni mu gihe Bizimana Desire yari karatwariye iyo modoka barimwo yagumye avuga ko umupolisi Messi yayimwatse uko yayibonye isobetse mu ipanaro. Sentare yacisaba impande zose gusozera imburano yisunze ingingo y'amajana na 180 igitabo ca kabiri impana vyaha cu Burundi. Umushikiriza manza yasabiye Niyongabo Claver umunyoro wo gufungwa imyaka 10 ni hadawi miliyoni 5 bihanishwa wagirizwa gutunga igwanisho gicira umuriro atabifitiye uburenganzira. Umushikiriza manza yongeye yasabira Bizimana Desire umunyoro w'imyaka 5 ni hadawi miliyoni 2 amagiriza kuba yarafadikanije n'inkozi y'ikibi igendana ibigwanisho. Niyongabo Claver yasavye sentare ko yokweza Bizimana Desire kuko atarazi yagiye nico bagiye gukora. Yabwiye sentare ko Niyongabo Desire yari karanyonga imodoka nk'umuntu akoswe acayisaba kumweza. Ku gihano yasabiwe n'umushikiriza manza we yasavye sentare ko bumucira inkoni ngufi. Sentare yacija mu mwiherero wamaze iminota 15 iragaruka gusoma ugwaciwe. Umukuru w'intahe yatangaje ko Niyongabo Claver haciriwe umunyoro w'impaga w'imyaka 10 ni hadawi miliyoni 2. Bizimana Desire yambitswe izera na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Ruyigi. Niyongabo Claver asimisi 15 yo kunguruza urubanza kugwego rukurikira. Uwundi mugabo yavanye Bujumbura nabo bagabo babiri aracarondegwa n'igipolisi nk'uko inkuru twavanye muri komisari y'igipolisi mu Ruyigi zibimenyesha kuko nawe nyene yikeka kuba yahunze afite inkoho y'ibastora. Inkuru twavanye muri zone Muriza muri komine ya Butaganzwa zivuga ko uwo mugabo mu guhunga yagiye arasanza zinoti z'ibihumbi 10 bigatuma bamwiruka ko bahindura intumbero bakaniganira ayo manoti nawe akaba ararenga imirambi. Mu Ruyigi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Fidel Antoine Nsabimana kuri iyi nkuru. Mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu cy'u Burundi, ubukene bwugarije abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyakararo muri komine Rutegama ni ntara ya Muramvya butuma bivuza ku baganga b'amagendo. Abashinzwe ubuzima bw'abaturage bo bavuga ko ibyo bishobora kubangamira ubuzima. Cyakora bamwe mu banyagihugu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bavuze ko nta kundi babigenza. Diane Ndonse umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika imuramvya adufitiye inkuru irambuye.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyakararo muri komine Rutegama bavuga ko baganga bo mu Gifuri babafitiye akamaro kubw'ubukene babayemwo. Aha ni mugihe bavuga ko ari ukwivuza kuzimbutse bagereranije no ku mavuriro azwi n'amategeko. Kubw'aba banyagihugu ukudatumwa ibipimo bitandukanye bumva ko ari inyungu kuri bo. Iyindi siguro batanga ni uko abo baganga bo mu Gifuri babaha amadeni y'imiti. Ariko rero muri kino gihe abajeje intwaro bavuga ko bahagaritse uwitwa Yohani yahora avura mu Kinyegero kuri uwo mutumba wa Nyakararo. Ariko nubwo biruko abanyagihugu ntibatahura ingorane zo kwivuza ku baganga ba magendu. Ivyo bigaragarira mu mvugo zabo aho basaba ko yobandanya bavura. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Banye urugendo akatuvura tugakira mu mwe n'amahoro kandi umwikoze ko yaragutabara ukamurondere yaradufasha basi.
Yohani yarakwiye kugaruka nuko akadutabara. Kuko naho haba mwijoro twaza tururikiwe. Haba ku mugoro umwana afashwe twaza nga. None ubu ntitukigiraho twikora.
Agikora bataramwirukana none ko ugiye ugwaye ko yakugopesha tarabangura kenye. Ukazomuriha uyaronse.
Icyiza nuko yarafise amaboko meza ku bantu. Agukoze ko gusucukira.
Amakuru dukura muri uyu muryango wa Yohani avura bitazwi n'amategeko nuko atamashure ajanye n'ubuvuzi yize. Icyo bikoze yatanguye kuvura abantu igihe cyo mu myaka yahera y'intambara yahitiye mu gihugu. Abanyagihugu bavuga ko icyo gihe yabagiriye akamaro kuko atahandi bari bafise baja kwivuza. Ariko ahanini bakavuga ko yatanga imiti y'abakomeretse mu ntambara. Alexandre Nshimirimana wo mu muryango wiwe araducira ku mayanga ubuzima bwa Yohani.
Yahora kurafasha abantu mu ntambara. Hanyuma amaraziye baramutoteza. Bamaze kumutoteza ahisemo guca biheba byose ubu yikorewe twiwe aricururiza.
Mwebwe nk'uwo mu muryango iwabo yiziki?
Mu bisanzwe yize ajya amashuri ya kera. Bamaze kuyiga. Hari amashuri ya kera biga yo muri Fuaye. Bamaze kuyiga uratse ko bahavuye babomora bakaja muri Tanzania. Babomoye rero baragira n'igihe akorana n'ikiroberi mu gubu garagaze.
Uko kwivuza mu Kinyegero ku banyagihugu gutumwa no kubura amafaranga bivuza ko ibintu bikunyuka iyo umuganga abandikiye umuti baja kugura kuko bavuga ko badaheza ngo baronke amafaranga. Musitaneri wa komine Rutegama Vivine Ndayambaje aremeza ko aba banyagihugu bafise ubukene bwo kwivuza. Aho atanga karorero kuko bibagora kwivuza indwara ya malaria ari na muri kino gihe ibangamiye abatari bake muri iyo komine.
Icyo bivako ubukene cyane cyane bw'amafaranga kuko iyo bagiye kwa muganga bisaba yuko babaha nk'akira kimwe hanyuma kugira ngo bashobore guca bagiriha bikabagora ama rero bagaca bagenda kwa kujya muganga wa magendo kuko aca baha ibinini bikwiranye n'amafaranga bafite.
Urongo intara y'ubuvuzi ya Muramvya muganga Anacle Nahayo avuga ko ingorane zo kwivuza ku banyagihugu leta iri kiragerageza kuzitorera inyishu icishije mu mugambi wayo wo gukinga no kwitegekaniriza kazoza ku banyagihugu. Uwo nawo tukabibutsa ko ubasaba kwiyunga mu mashira hamwe kugira ngo bashobore kuvuzanya hagati yabo. Muganga Anacle Nahayo avuga ko ivyo bizobafasha kuvura abanyagihugu atampungenge mu bijanye no kuriho amafaranga.
Rero naye amashira hamwe ni yakomeranye neza nayo nyene twoyafata yuko nayo nyene ameze nk'amasurance nta mpungenge tuzogira mu amashira hamwe ni yakomera kwa muganga turabona ko tuzorihwa neza.
Muganga Anacle Nahayo agira kwa saba abanyagihugu guheba kwivuza kuri bene abo baganga batazwi n'amategeko kuko igihe bagiye kwivuza amazi yarenze inkombe ataco baheza ngo babafashe.
Rero mbere tutereho nakamo abene igihugu kugira ngo bamenye yuko kwivuza ari kwa muganga azwi wa leta canke amavuriro twovuga yabihebeye Imana hari n'amavuriro ndetse yashaka yabikorera utwabo azwi ndetse ubushikira nganji bwagize ko amatohoza ukana ko abavura ashobora gukora kuko hari abavyigi bashobora kuvura kandi bafise n'ivyuma bizwe. Rero dutereha kama baba bakora ibyo bintu baragabishijwe twaramaze gufata ingingo zikwiye turakorana n'intwaro ndetse n'abajejwe umutekano umwanya wose tubumvise bazofata batengutswe kandi tukabwira nabe n'igihugu yuko bataza barajuragirika kuko baheza kuja aho hantu bakahahombera amagara yabo canke bakaza ibintu byamaze kuyangara tutakishobora kubakiza.
Amakuru dukura mu buvuzi bwaha mu ntara ya Muramvya nuko no mu yandi makomine y'iyo ntara harabita baganga bakavura abantu mu kinyegero. Akandi karorero ni umuntu akura amenyo muri komine ya Mbuye. Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murararitswe rero muri icyo kiganiro iwanyu mu ntara. Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbibutse ko Ijwi rya Amerika ribagezaho ibiganiro binyuranye, twavuga nk'ikiganiro muri Isanga tubagezaho buri munsi guhera saa kumi kugeza saa kumi n'imwe kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Hari kandi amakuru yibanda ku Burundi tubagezaho saa kumi n'ebyiri kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Andi makuru arambuye avugwa ku isi ndetse no muri Afurika nayo tuyabagezaho isaa moya n'igice zo ku mugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri izo porogaramu zose rero turabararitse. Mukomeje kumva radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Imishyikirano ihuza Abarundi izatangira kuri uyu wa kane Arusha mu gihugu cya Tanzania. Mugenzi wanjye Frederic Nkundikije yaganiriye na Professor Paul Munzimana na Professor Deogratias Nyinahamira bavuga kuri iyo mishyikirano y'Abarundi n'abayitumiwemo. Tubanze twumve Professor Deogratias Nyinahamira.
Cyewe niwe yari aratumwe n'abonye 30 na bangahe. Nibaza ko n'ababatoye ngira ngo nta kiza bashakira Abarundi kuko abagiye ubwanjye ntibashobora kumvikana. Abantu barimo bahuye na Busokoza na Sinduhije n'andi abantu ejo gatonde kuko baza bari kumwe mbane bashima cyane kandi bari bihigiye bandi bari hino bwabo hariho ubudasa bunini cyane kuko abantu bavuze intwaro iciye ku matora abandi bakavuga ibintu bya kudeta pratikema ko ibyo bandegereye ndibaza ko hariho fose nini. Ariko igikuru ndakubwira Federico mbona jewe igikuru ni uko izo bigango barakwiye no kunabigabanya kuko ikibazo kinini gihari barakwiye kwibaza barundi kandi birashoboka bashobora kwibaza barundi bose mugabo nabajya barimwo hanyuma rero ko tushobora kumva kuvuga ego twese mugabo bakaraba abantu bagira bati twifuza iki twifuza iki twifuza
ku bwanyu none ikintu woshira imbere ni ikihe abo bose bazohurira yarusha
woshira imbere ikintu woshira imbere ni Burundi ikintu cya mbere woshira imbere ni bene wabo b'Abarundi kuko ubunye biraboneka yuko Abarundi bahaze ibintu by'amacyakubiri ibintu by'intwaro zidaciye mu matora ibintu byo gushaka gukoresha igikenyi inkoho n'ibindi ibyo barabibonye ko atacyo bimaze kandi nabo nyine babijya ko cyane yadabivuge ni kuri mbuga mbize ndabyivugiye jewe nye babijya ko cyane ko n'ibindi batabishobora
ego reka duhereje
kuri ibyo ko ibindi batabishobora kuko iyo ababishobora no kudita baragerageje gutera amarobere baragerageje ibintu byose babigerageje urero bari hariya ko ariho basigaye bafite ibonye nicyo dutumaje twoja hamwe abantu bose kumbande zose bakavuga bati ikintu gikwiriye gushyira imbere ni iki nacyo ni iki n'abarundi abarundi batekanye atekanye kuko ibintu byabaye muri iki gihugu mu baturage zose twaragahomera buno kandi none ubu hariho n'amahangete ariko hari abantu ibintu batora bindi bishyashya takamara uriko turabyira ibyo hirya yeco umuntu adafite atropoza atanga cyo kugira ngo izotere imbere niba asubira mu bintu by'inyuma twebwe rero abarundi by'inyuma twarabisezereye tugomba kuja mu bintu bigororotse bimeze neza.
Reka duhe n'ijambo Professor Paul Nkunzimana nawe nyine atubwire ku byerekeye cyane cyane atangura avuge ku byerekeye urutonde rw'ibintu bizokwigwa muri iyo mishyikirano yongeye atubwire eka n'abatumiwe agire icyo bavuze ko Professor Paul.
Ego murakoze twerekeye amahuze y'imishyikirano igiye kubera yarusha n'ibindi ku rutonde reka n'abatumiwe muri iyo biganiro kimwe umugambo w'abakozi na demokarasi tugeze ku buntu nanjye turabona yuko ubwa mbere hoho ikintu gikiri muri iki gihugu ikintu kihuta cyane rwose n'amahoro kubera yuko waje muri iki gihugu abantu ukuntu bameze abantu bose bafite ubwoba baba abanyagihugu basanzwe reka n'abategetsi ari bose bafite ubwoba kandi noneho urabona ibintu bimaze iminsi mbi bahunga nko mu kwezi kwa mbere guheze hari abantu batakaje ubuzima harimo ndetse n'umushyanganji n'abari n'abafite amafuta akomeye mu mutekano izo zose byatera ubwoba abanyagihugu kandi n'ibindi biheruka kuba n'iby'akambi iri muhinga izo zose bituma abantu bagira ubwoba kubera yuko ibyo ntibihumuriza kuzakeneye ibiganiro ngira ngo abantu barazi yuko kiba umugambo wakoze demokarasi kece tuzungurana ntitwadufise ihangiro yuko haba ibiganiro byihuta ibyo twise conference nationale d'urgence kubera yuko ingorane zabaye nyinshi zabaye mu burengera ubona hariho uruhagararamu za politiki ijoro nta muntu n'umwe akabibona hariho uruhagararamu zerekeye ubutunzi urabona ibintu ukuntu ubonye inzara iratera muri iki gihugu hariho ubukene bumwe buteye ubwoba
Professor Paul Nkunzimana ibyo bibazo byose ni ibibazo bihambaye cyane rwose none mwebwe murasa kizera ko abanyapolitiki batumiwe abari kuri urwo rutonde murabona ko bazokumvikana kugira ngo izo ngorane zose muri ko muravuga zivanwe mu nzira
twebwe mu gambo ya cause na demokarasi twebwe tubande uko mushamubizi twebwe aho duhagaze ni uko bwa mbere ho ibyo bibazo byose harabaye intumwa zikomeye muri iki gihugu mu mwaka uheze nta n'umwe murazi yuko haje umunyamabanga mukuru wa onu mu Burundi nta nyishu yaje gutora haraciye nga mu Burundi abarongoye ibihugu batanu bo muri Afurika n'umushikiranganji wa mbere wo muri Ethiopia abo bose basubiye muko hama haraje inshuro nyinshi ubuserukira umuserukizi adasanzwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biyaga binini haje kenshi urumva rero ibyo onye umuntu avuze ngo ibiganiro ibiganiro bigirwa nahandi ibyo byananiye abo ibyo byananiye abo ntibyo kuvuga ibyo onye naho boba yuko umukata ari umufasha ari umuhuza n'ibindi ivyo cyo cyabona yuko ari mu ngorane kuko tora yuko ari amakega yuko ashobora mu kintu kuko ivyaranye abo bantu bose si gihuriro igiye kuba icyo kiba cyadatu yabusha bizo cyo gucora igishu ibona abandi bari
Professor Paul Professor
cyo kubona kera iyo ibintu bisanzwe bimeze gutyo uvuga ko abantu bose bananiwe abantu bose asa kumenya yuko ikibazo cy'Uburundi ari abarundi bonyine abandi bonyine uko bari miliyoni cumi n'imwe abo niwe basa gucora inyishu ku ngorane
Professor Paul Nkunzimana muriko muvuga ko abazohuriye arusha rero bazaba ariko rata umwanya nta kintu bazoshobora kumvikana
ariko arata umwanya abantu barashobora guhura bakaganira icyo gisanzwe mugabo je nabwira yuko dufite amakenga dufite amakenga yuko atakizoshobora kuvamo kuko abantu bica muri ko ari bihangange abarundi bagiye gucaka icyo gihe rekana n'abandi bafashe bo nyine bakiriza kwirabira ngambo yo kugira ngo baturishe bose byabananiye ubwo nta muntu akavuga yuko atangwa dushishe hari ingorane za politiki hari ingorane zeke butuzi hari ingorane zeke ukuntu abantu babayeho hariho n'ingorane zeke umutekano ibibazo byose tubona yuko
Professor Paul Nkunzimana ikibazo cerekeye ibyo bibazo byose n'abahanuzi bose bahaciye mu Burundi bakananirwa turakigaruka kugira ngo twihwereze hamwe ico bagituma ibintu byifashe gutyo ariko imbere yaho reka duhe ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Elise mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite cyimviro turi kumwe n'abashinga ntabi babiri Professor Paul Nkunzimana na Professor Deogracias Ntamira duga ku ijambo
Ego ndatanguye gushimira abo batumire mwadutumiriye.
Ego.
Hanyuma jewe fise utubazo tubiri. Kamwe kajanye n'ubutumire akandi kajanye nico kuyigwa muri ibyo biganiro bizobereye Arusha. Ku butumire je mbona umenga ngo babwatanzwe nabi kuko bagiye gushiramwo abafise ibyo bagigwa mu njyane zari zihitiye mu gihugu umva rero ndabona umenga kubera abo bantu bagiye kujyamo mu butumire bazohava barondera kudindiza ibiganiro kubera bafise ibintu bazoba baje gusaba kubwira imitahi bariko ibakugweko ndumva neza ku butumire icyo nicyo nagomba kuvuga yuko ubwo bwatanzwe nabi bizotuma bazoguma baji iya Arusha kubera izo elema baguma bagarura mu butumire kandi zigari zikwiye gutumigwa hama naho ku bijanye n'icyo kwigwa jewe nasaba ku ruhande rutavuga rumwe na leta kuko leta yoyo yamye yifuza kuganira kuko mu gihugu ariko haba ibiganiro bihuza bose abantu baba miliyoni 9 ku ruhande rero rutavuga rumwe na leta nagomba kurusaba yuko hamwe goja yarusha rudoshire imbere inyungu yabari inyuma yabo kuko badasize imbere inyungu yabari inyuma yabo injyane mu Burundi ntizizohera aho navuga kubijanye kuri aba urabona impande uruhande rw'abatavuga rumwe na leta rurimo impande zibiri hariho abavuga ati twebwe haba ku muheto haba ku neza tuzokuraho prezida hariho n'abandi bavuga ati twebwe dushaka kuganira nuvuga rero yuko umuhuza ntazosamaze nabo bantu bari kubashaka kudusubiza iyo twavuye ahubwo azokumvirize abo banyepolitike bashira ineza imbere babonye yuko bakoshe ariko bashaka kwihanura bagomba kuza kuganira na leta hanyuma igihugu cyacu kigaruka mu mahoro
murakoze Elise reka tubanze duhe abashinga ntahe ijambo kugira ngo bagire icyo bavuze ku byimvuye bibiri mushikirije cyane cyane ivyerekeye abatumiwe eka n'ikintu coshirwa imbere reka dutangwe kuri mwiwe Professor Deogracias Ntamira mukanya gatoyi cyane gose
yego cyane urumva nkuri igavuze birumvikana icyambere cyo ni gisanzwe avuga ati kubona bahamagaye abantu basanzwe bafite ibyo bahirizwa ego kuko mbere ko hantu bagira ibintu bapfuye n'abandi kuko aho bigeze n'ibintu dushoboye kumva ko twasezereye ibintu byerekeye gufata ubutegetsi ku nguvu n'ukuri dukwiye kubona neza ko twasezereye yabuze mon collègue Paul Ngunzimana je crois que j'ai bien noté ndaguhaye mwaramutse mwiriwe dukomeza utumbereye ndaguhaye dake kugira ngo tuze ku yaga dusana bashyiramo urabona ngubu ikintu nibaza kiriho ikwiriye cyane kumenywa nuko yavuze ati abatera batera Burundi ari abashatugira amakudetare bagize ibintu bateye imukoni yavuze n'umushyiranganji yapfuye bo none wibaza yuko abo bantu bateye imukoni abantu bise umushyiranganji ari bo bari Arusha nshaka kubwira abashobore kumvikana nibaza ko aricyo cyatumye ibyo bintu bigora uko ubwo buryo aba bandi bamyeho nabicanyi bamyeho n'abandi barabishije ndi bukabica data ndagaze ngaho kandi ikindi kintu na kimwe cyariho mbese n'ibintu byariho mu Burundi byo kuva kera mu guhera izo batumanya kugira ngo byemera he nicyo gituma rero tubwiye kumva yuko abicanyi bamaze kwagira ikintu cyagiriye kiboneka batakwiye kubwira ngo babazanye kuko baje kurobera ibintu bitabyumvikana bagira bati bareke kudukurikirana
reka duhe n'ijambo Professor Paul Nkunzimana nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Elize mu kanya gato mushya na Paul
ego murakoze bwa mbere ho icyo umuntu uvuga ni uko iyo bagize ibintu byo gutumira ego hari abatumirwa n'abandi batumirwa bumva rero ni ukubera yuko twebwe mu gambo yakoze na demokarasi petere tumura rero tutazi ibyo bafatira ko kugira ngo bagire ati naka abatumiwe naka ndatumiwe ivyonye twe na kimwe tubizimwo uba ivyonye harimo ingorane hanyuma iki nacyo ni ukuvuga ni uko erega ibibazo bihari aha mu Burundi ni ibintu by'ubufatanga ndetse kandi byinshi cyane rwose ubwa mbere ho kuki igihe cyose habaye amatora ama habaye ingorane uba ivyo ni ibibazo umuntu ashobora kwibaza kuko byumvikana kuko igihe cyose habaye amatora nta Burundi habaye ingorane icyo ni ikibazo gikomeye cyane rwose kizakwigwa kuraba igituma ibyo bizama byabaye
abo mwumvaga ni Profeseri Paul Nkunzimana na Profeseri Deogratias Nkinahamira baganiraga na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije bavuga ku mishyikirano yo guhuza Abarundi izatangira kuri uyu wa kane Arusha mu gihugu cya Tanzania ndetse n'abayitumiwemo mukomeje rero kumva radio yanyu radio Ijwi rya Amerika bigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutse ko Ijwi rya Amerika rimaze imyaka 75 ribagezaho ibiganiro radio Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byayo bwa mbere mu kwezi kwa kabiri mu 1942 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose icyo gihe icyicaro cyayo cyari mu mujyi wa New York tuzakomeza rero kwakira ubutumwa bwanyu n'intashyo kubijyanye n'isabukuru izamara uku kwezi kose kwa kabiri ndetse n'intangiriro z'ukwa gatatu tubumvishe indirimbo Jean-Marie Niyonkuru yahimbiye VOA akayitura nyine radio Ijwi rya Amerika twongeye kandi tumushimire yabaye isubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Tanzi jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye
Nchuti twari kumwe hano ibiganiro twabategure kuri isaha bihumurije tubashimiye mwese ro kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Bill Barber hafatanije na Fatuma Karara Alimasi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.